Iri n'ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, naho mu Burundi ni ku mirongo migufi kuri metero 25, 31 na metero 41. Mwaramutse neza inshuti muduteze amatwi hano i Washington DC, muri kumwe nanjye Edi Rwema uyoboye ibiganiro by'iki gitondo. Mbahaye ikaze mu makuru yacu. Abarundi bifuza kwinjira mu gihugu cya Uganda berekeza muri Kenya n'ahandi bakomeje gukumirwa.
Abaganda barase kutugongera banka kuturengana, bacyo badusubiza inyuma. Ntituzi ngo twahobwe iki, batubwiye ngo nitugende tubwire perezida wacu nkuru nziza ngo yishikane ngo babivugane.
Numwe mu Barundi bakumirwa kwinjira mu gihugu cya Uganda bakoresheje umupaka wa Mutukura. Iyo nkuru n'izindi ziri mu myiteguro y'amatora mu Burundi ni mu kanya gato. Reka duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezweho na Aloyce Bigirimana.
Urakoze Edith yahere ku Burundi. Akanama kaoni kajejwe gutohoza ivyaha byabaye mu Burundi kavuga ko leta ya Perezida Nkurunziza Pierre iri kwirakoresha ikandamiza. Batatu bagiza ku kanama bavuga ko iki atari kimenyetso cyiza ku matora yimirije muri 2020. Mucegeranyo cashikirijwe umurwi wa ONUjejwe iby'agateka ka muntu i Geneve jo ku munsi wa kabiri. Ako kanama kagaragaje umubabaro ku ngingo Burundi bwafashe yo kugara ibiro bya ONUjejwe agateka ka muntu mu Burundi inyuma y'imyaka 2023 bikorera muri ico gihugu. Ako kanama kavuga ko amatora yo muri 2020 ashobora gutunganywa hisunzwe uruhagarara rwa politike rwabaye muri 2015, aho Perezida Nkurunziza yitoza mu kiringo kigira gatatu cateye amahane. Bavuga ko bafise ibyegeranyo by'abayoboke b'imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi baterwa ubwoba abafatwa hamwe n'abicwa. Ambasaderi y'amahoro Burundi muri ONU i Geneve Renovate Tabu yaranibaguye abagiza ku kanama, avuga ko ari abacangero bakorera abatavuga rumwe n'ubutegetsi mu Burundi. Yaranse kwemera iyo raporo, avuga ko yuzuye ibinyoma, ibitutsi kandi ishingiye kuri politike. Leta ya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump iriko iranka kwemera gukurikiza kamo iterwa nabo mu gihugu canke mu makungu gasaba kw'indege nshasha yo mu bwoko bwa Boeing 737 MAX 8 ikoregwa muri Amerika ibuzwa kuguruka. Trump ari mu biganiro n'abategetsi ba kompanyi Boeing nk'uko byashikirijwe n'abategetsi mu biro vyiwe White House. Umuyobozi mukuru wa kompanyi Boeing Dennis Muhlenberg yaremereye Perezida Trump ejo kuwa kabiri ko indege y'iyo kompanyi yo mu bwoko bwa Boeing 737 MAX 8 ata kibazo na kimwe ifise cyo yibuza kuguruka. Ibiba inyuma y'impanuka indege ya Ethiopian Airlines 737 MAX 8 yabaye ku munsi w'Imana haheze umwanya muto ihagurutse ku kibuga cy'indege cy'Addis Abeba hapfa abantu 157 inyuma y'amezi 5 yindi ndege y'ubwo bwoko nyine iguye mu ibahari ihagurutse i Jakarta muri Indonesia. Ingenzi 189 zose zarimwo zarafuye. Boeing yashikirije ejo kuwa kabiri ko ata mugambi wo guhagarika iyo ndege y'ubwoko bwa MAX 8 kuguruka. Intumwa idasanzwe ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Venezuela Elliot Abrams avuga ko leta ya Trump igiye gushikiriza ibindi bihano ruhasha kuri Venezuela muri iyi ndwi. Nta siguro yatanze igihe yashikiriza ivyo ejo ku munsi wa kabiri muri Mbabarira, ariko yavuze ko bizoba byerekeye amabanki hamwe no guhagarika amaviza. Amerika iramaze gufatira ibihano abategetsi bajejwe umutekano ishyirahamwe rya leta ry'ibitoro hamwe na banki Venezuela isangiye n'Uburusiya. Abrams ashikirije ivyo inyuma y'aho umushikiranganji w'imigenderanire wa Amerika n'andi makungu Mike Pompeo atangarije ko Amerika yugaye ambasadi yayo i Caracas kandi itahukanye n'abakozi bose bari bagisigayeyo. Pompeo yavuze ko iyo ngingo ari ingaruka y'icuka kibi kiri muri Venezuela. ariko mumenye ko Perezida Maduro wa Venezuela yagiriza Amerika kuriko irarondera kumukura ku butegetsi. Kardinali umunya Australia George Pell numutegetsi akomeye cyane i Vaticano yaraciriwe igifungo cy'imyaka 6 ku byaha bifatiye ku busambanyi. Uwo yahoze ari umukuru w'umuvyubutunzi i Vaticano kandi yari umuhanuzi wa Papa Francisco ahowe guhohotera abahungu babiri babaririmvyi muri korale muri katedrali y'i Melbourne muri icyo gihugu cya Australia haraheze imyaka irenga 20. Ivyo byaha yagirizwa ko yabikoze haraheze haheze amezi make agenywe kuba Archbishop w'i Melbourne. Pele hamwe n'abamuburanira bategekanya kunguruza ugo rubanza. Abategetsi ba Israeli barugaye ikibanza i Yerusalemu cyeranda ku Bayahudi no ku Bayisilamu nyuma yaho bombe iterewe ku kirindiro cy'igipolisi kiri muri ico kibanza. Igipolisi cyo kuwa kabiri cyaratanye mu mitwe n'abanyepalestina kuri ico kibanza. Abayahudi bavuga ko ari umusozi mweranda mu gihe abayisilamu bacita Haram al-Sharif canke urusengero rweranda. Abasengera bose barakuwe muri ico kibanza. Igipolisi kivuga ko cyongera kugurura kubasenga n'ingenzi kuri uyu wa gatatu. Iyugarwa ry'ico kibanza ryaraniguwe n'abarongozi ba Isilamu mu bihugu byose bagwiriyemo ku isi. Intumwa y'ishyirahamwe mpuzamakungu ni mu karere ko mu buseruko bwo hagati mu butumwa bwa Twitter yasabye ko impande zose zigumya zigatekana.
Arakoze Aloise Bigirimana utugejeje amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi. Imwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Turi no kuri internet kuri www.radioyacu.com. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Abasenateri bagize komisiyo y'imibereho myiza y'abaturage n'uburenganzira bwa muntu mu Rwanda bari mu ngendo mu turere mu rwego rwo kugenzura ibibazo biri mu rwego rw'ubuzima. Mu karere ka Rusizi mu burengerazuba bw'u Rwanda, iyi komisiyo yasanganijwe ikibazo cy'umwenda warenga miliyoni 300 ibitaro by'ako karere bifitiwe ukaba ubangamira imikorere yabyo. Ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Temistocle Mutijima.
Iyi myenda twaganiriye ni imyenda imaze igihe dusanzwe imaze hejuru y'imyaka 5-6 ariko usanga n'abaturage kuvurwa hadasohoka igitara kigenda.
Uwo ni Bwana Emmanuel Nsigaye, umuyobozi wungirije w'akarere ka Rusizi. Aharagaruka kuri uwo mwenda ibitaro bya Mibirizi na Gihundwe byombi byo muri ako karere biberewemo n'umwenda warenga miliyoni 300 mu mafaranga y'u Rwanda. Ibitaro bifitiwe na leta binyuze muri gahunda y'ubwisungane bw'abaturage mu kwivuza izwi nka mituelle de santé, ukaba ari uwa mbere y'umwaka w'2015 ubwo iyi gahunda yari igicungwa n'ubuyobozi bw'uturere. Kuva yimuriwe mu kigo cy'igihugu cy'ubwiteganyirize kizwi nka RSSB, ayo mafaranga yagombaga kwishyurwa binyuze muri Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi, ariko kugezana n'ubu akaba atarishyurwa. Ibyo rero bigakomeza kugira ingaruka kuri serivisi ibitaro bitanga, zirimo no kutabasha kwishyura neza imiti baha abarwayi, nk'uko bisobanurwa na Bwana Placide Nshizirungu uyobora ibitaro bya Gihundwe.
Farumasi tuyifitiye ideni kandi rinini tugenda tugabanyaho, ariko birumvikana yuko hari icyo bidindiza ari mu kubishyura vuba nabo bakeneye kurangura, ari no mu kugira ngo tugende n'izindi serivisi dutanga kuko ntagabe imiti gusa rega tuba tugomba no guhemba abakozi, kuvugurura inyubako, kongera umubare w'abakozi. Aya mafaranga yose agiye ataha mu buryo bwiza twakongera n'abakozi. Mu mwanya umuntu yakamaze ategereza kwa mukiya kuba ko n'abakozi biyongereye, hari byinshi cyane bidindiza ku buryo uko byagenda kose hari icyo bibangamira umusaruro dutanga.
Uretse ayo mafaranga aturuka ku birarane bya mituweli kandi hari n'undi mwenda warenga miliyoni 150 ibitaro bya Gihundwe na Mibirizi byombi bifitiwe n'abaturage bagiye bavurwa bakagenda batishyuye. Icyakora kuri ayo, izi ntumwa za rubanda zikaba zasabye ubuyobozi bw'akarere gushyira imbaraga mu kuyishyuza kuko ari serivisi yahawe abaturage buyoboye. Senateri Ntawukuriryayo Jean Damascene ati:
"Rero baramwungitiye ibitaro bya miliyoni 100. Ntabwo nibaza yuko muri izi miliyoni 100 ntabwo numva ko ari abantu bashaka kwishyuza, ntabwo umuntu ari muri asa ishuri cyane ko na mituweli bigaragara yuko nawe ni turacyafite ibibazo.
Bwana Nsigaye Emmanuel ushinzwe imibereho myiza y'abaturage muri ako karere akavuga ko hari gahunda yari yo gukurikirana ayo y'abatoroka ibitaro.
Twasabye abayobozi b'ibitaro ko bagomba kujya batwereza imyirondoro yabo tugakorana n'abayobozi b'imirenge kugira ngo babanze banagere no mu rugo rw'aba muturage tumenye ngo se ko uyu muntu ntabwo yishoboye. Nidusanga koko atishoboye icyo gihe azajya mu rwego rwo gufashwa mu buryo bwawe, ariko nibigaragara ko ari umwambuzi kuko ari abatabye ubwambuzi afite ibyaherwaho mu kwishyura. Icyo gihe twe tuzafatanya n'ubuyobozi, twabasabye kujya batugezaho urwo rutonde rw'iyo myenda, tugafatanya n'ubuyobozi bw'imirenge tukabafasha kwishyuza. Ibigaragara ko ari ukutishoboye tukabyishyura mu bufatanye n'abandi bafatanyabikorwa bose.
Uretse iki kibazo cy'umwenda munini utishyurwa mu bitaro bya leta n'amavuriro aha muri Rusizi, izi ntumwa za rubanda zanagaragarijwe icy'abakozi bakiri bake mu rwego rw'ubuzima. Cyo kimwe n'icy'ibikorwa remezo by'uru rwego bidahagije bituma hari abaturage bakora ingendo ndende kandi zivunanye bajya gushaka serivisi za muganga. Madame Nyagahura Marguerite, Vice Perezida w'iyo komisiyo, akaba yabwiye Ijwi rya Amerika ko bagiye kubikorera ubuvugizi muri guverinoma.
Tuzakora ubuvugizi, ibibazo byinshi batubwiye ntabwo rwego dushyira mu bikorwa, ariko dukora ubuvugizi kuko bishinzwe muri guverinoma. Tugaragaza imitero y'ibibazo, tugirana ibiganiro n'inteko bagenzi bacu bose, tukabiganiraho, tukabitindaho, tugasesengura, noneho tugatanga n'inzira tubona ibyo bibazo byakemuka.
Ikibazo cy'ibitaro bitishyurwa uko bikwiye si gishya mu Rwanda, kuko hari n'ahagiye hagaragara bamwe mu baturage bafatirirwa mu bitaro bakabuzwa gutaha nyuma yo kuvurwa bakabura ubwishyu, cyane cyane abatagira ubwishingizi bw'ubuzima na bumwe. Ni mu gihe umwenda wabivurije kuri mituelle de santé n'ibishyurirwa uruhare rwakabaye rutangwa na leta kugiye nawo ukomeza kuba imbogamizi ku mikorere y'ibitaro bya leta, bisabwa kuzamura umubare w'amafaranga byinjiza mu rwego rwo kugabanya iyo bikenera turuka mu ngengo y'imari ya leta. Temistocre Mutijima, Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Na kajyo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Mu Burundi, umuyobozi wa komisiyo y'igihugu y'amatora yahamagariye abayobozi b'amashyaka gukoresha imvugo zibereye mu bihe by'amatora biri imbere. Yabivugiye mu nama yamuhuje n'abayobozi b'amashyaka, abamashyirahamwe yigenga n'abo mu madini. Ibindi kuri iyi nkuru tubibaze umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Evariste Nzikobanyanka uri Bujumbura mu Burundi.
Umukuru w'umugiseni ari mu batanze ivyigwa muri iyo nama ya mbere itunganijwe n'abagize umurwi kuva bashinzwe amabanga. Pedro Caravel Kazise yabwiye abamenyeshamakuru intumbero y'ugo ruganda.
Izi nyigisho intumbero yazo ni uko zihumura abenegihugu, zibaha ubumenyi bukwiye, zibibutsa ibyerekeye intwaro rusange koko, kugira abazovyifatemo neza babizi ko gutora ni kimwe mu gushimangira intwaro rusange. Igihe abantu batazi intwaro rusange icyo ari cyo, byo bagora gutora. Nicyo gituma tubanza kubibutsa. Twavuze yuko mu ntwaro rusange abantu bamenya ko bangana, abantu bamenya ko bafise iteka rimwe, abantu bamenya ko bafise uburenganzira bumwe, bisigura yuko uburenganzira bw'umwe bugarukira aho bw'ubundi butangurira, kandi bose by'igihugu bibaraba bwagenda baraje inama.
Ivyo vyigwakubije no gutsimbataza intwaro rusange bijeje gutangwa. Abitavye uruganda bagize ico baterereye bongera barabaza Abdul Kasim Arongo y'umugambwe IPDS gamibanga yabajije igituma hari abajejwe intwaro batorohereza imwe mu migambwe yifuza gukorera mu karere bajejwe.
Muri kino gihe tubashimirije amatora birashyo gasanga barongoye imigambwe kuwe bw'igihugu mu ntara ku makomine ariho itegeko ritariko turumba kumwe itegeko rijanye n'inge na manama atunganywa kimwe n'ibijanye n'inyerekana ugasanga twegeranye imigambwe tubyumva uko cyane tubyuko tumenyesha ibikorwa tugira turangura ariko abajeje intwaro nabo bakumva yuko tubasaba uruhushya ugatusanga turiko turakwegana kandi atariko byategerezwa kugenda huko gwiki kugira ngo iryo tegeko ryumve kumwe kugira ngo ntihabe ubukwegana maze yantwara rusangire turiko turifuza gutsimbataza mu gihugu cyacu gutsimbatare by'ukuri
urongoye umurwi ujejwe amatora ku rwego rw'igihugu asanga atari umurwi arongoye ukiranura ayo matati
ngira ngo muri seni sitwe tuza kubira menyesha cyane yuko byogenda utari byogenda uku mugambi ikuru ngaruka hanze nicyakiyago kugira ngo abantu bashike ku nge y'ibintu bitegezwa kumera itegeko ririho nibaza ko bitokwanga yuko abantu bicaranye ntibyokwanga yuko babyumva kumwe hanyuma bakabikurikira
bamwe mu baserukiye imigambwe yemewe n'amategeko mu Burundi muri urwo ruganda bashikirije n'amakenga ku bijanye n'itegeko rigenga amatora bavuga ko ryateguwe batagishijwe inama bakabaza nimba mu Gwiseni uzisunga itegeko ritemewe na bose ndetse urubwira ko ishaka wo mu mugambwe senele urongowe n'umushingamateka Gato Rwasa ari mu babajije icyo kibazo
mwabanje kutubwira muti intwari ibereye igengwa n'ikiyago cyama nubwo muri icyo kiyago cyamaho muri iryo tegurwa ibyirizwa rizogenga amatora icyo kiyago cyamaho cyarabaye neza ubwo imigambwe yose yaragize icyo kivuga ko ubwo abarundi n'abarundikazi bose baragize icyo bashikiriza kuri iyo ntego kugira ngo izoshike koko ari integuro bose biyumvamwo kandi izo batunganiriza kugira amatora agende neza
mu mugwiseri bavuga ko icyo kibazo atanyije tomo yibugitangira komiseri Serge Ndayiregije umuri umugwi ujejwe amatora yanatanze n'icirwa yishura icyo kibazo muri ano majambo
seri nabakozi banyu muzanye migambo mu gihe hoba atuvikanye ibirimwo twebwe ibyo ntaradufikira ni ubya yo kuko twabwo tikiyago tugaravugana ikiyago n'ikindi muraba muje hamwe migambo hari byumve icyo muzokuramo icyo muzoshiramo mukacumvikana pe n'amashinga mateka n'inkuzo mateka ariko cyakurutoke nukuri twebwe icyo tuzokora tuzokubahiriza amategeko muzoba mwadushikije mu gihe naho mutadumvikanye ko seni nukuri ntashishoboye kuca ku rubanza kuko siyo itegura ayo mateka seni ifite itegura biyerekeye
Petero Karaveri Kazise arongoye umugwi seni arahumuriza abibaza ko umugwi arongoye atacuri kurakora kandi igihe cy'amatora cegereje asigura ko ikiringo cy'amezi 18 gisigaye gikwiye kugira bitegure akavuga ko barindiriye ku itegeko rigenga amatora ritegwa ku mukono n'umukuru w'igihugu kugira nabo bashira habona ikirangaminsi cy'ibikorwa byerekeye amatora ya 2020 ibujumbura ku mugwa mukuru w'ubutunzi Evariste Nzikobanyanka ijwi rya Amerika
banyanyi ijwi rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwave kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza Ijwi rya Amerika ni radio yanyu
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda Abarundi bajya mu bihugu bya Kenya na Sudani y'Epfo banyuze ku mupaka wa Mutukura uri hagati ya Uganda na Tanzania bamaze igihe basubizwa inyuma n'igipolisi gishinzwe abinjira n'abasohoka mu gihugu cya Uganda abaganiriye n'ijwi rya Amerika bemeza ko bagira igihombo kinini bagasaba leta guhagurukira icyo kibazo. Ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Eloge Willy Kaneza uri Nairobi.
Imodoka yari mu 48 harenganye abantu bane. Icyatangaje nuko nababa bafite imitari bagiye kurangura mu Buganda batashobora kurengana.
Bora aba bakaja hamwe hagati y'icyo gihugu cy'u Buganda n'iki gihugu cyacu cy'u Burundi. Kwa bantu turahahombera gose mu biteye ubwoba.
Iyi misoro ibiri turuka mu makomene ya Buganda na Mutaho mu ntara ya Gitega hagati na hagati mu gihugu cy'u Burundi. Iyi mu Barundi batari bake kuva mu kwezi kwa mbere uyu mwaka basubijwe inyuma bageze ku mpaka wa Mutukura bariko barengana baje mu bihugu bya Kenya na Sudani y'Epfo. Biganije urya ibyababayeko
jewe nahagurukiye Bujumbura kwa Sion ku tariki 19 zo kwa mbere turaza duca hariya muri Tanzania tugeze ku mupaka wa Tanzania n'Uganda aho bita ku Mutukura. Abaganda barase kutugongera baranka kuturengana baca badusubiza inyuma ntituzi ngo twahogwe iki nta kosa twari dufise eka na byangomba by'inzira twese twari tubifise. Muga twikintu batubwiye ngo nitugende tubwire perezida wacu Nkurunziza ngo yishikane ngo babivugane twe nk'ibyo bintu muri make ntituzi icyo bo babapfa.
Imodoka yari mu 48 harenganye abantu bane. Icyo kibabaje cyane ni uko umuntu ari gushobora kwibaza ati none nibiki kumbure babanka rwagwaruka bavanga rugenda kubago ba kwiga inkuze nyibyigisirikare cyangwa nk'ibike. Icyatangaje ni uko nababa bafite imitari bagiye kurangura mu Buganda batashobora kurengana. Icyo gihe hari twari kumwe yagiye muri migration y'Uganda arabaza cyabitumye bamubwiye ati ntacyo bashinye kuvugana nawe ati nasubire inyuma abwire Nkurunziza avuge icyabitumye. Nubagira alternative yo kubaza ikibazo yarisika kuba yo gikimoko.
Abahungu bahereje amashuri yisumbuye bagahitamo gusohokera muri Kenya nyuma yo kubura akazi wabo bavuga ko bamaramajwe no gusubizwa inyuma ta mpamvu bahawe.
Twarababaye cyane twabuze ngo tuyifata kuko iyo uvuye muhiri uva muhiri uziga wasezeye imiryango wagize iki. Twaramaramana no gusiba mu miryango hari usanga agakiri agahawe n'umubyeyi wiwe urabona ubu mu Burundi twamaramaje tugashomera akavuga ati mwana anje akira agenda uhigira handi ni kuvuga ari yagurije nk'agaka urumva akabagahombye akubonye ugarutse nawe narira nk'uko urize urumva ni ibintu bibabaje cyane. Twaramaramaye nacyo cyane gose cyabura uko tugira
asicyo gihe wamenga kabisa mu gihugu twaciwe gose twaciwe uriyumvira n'ukuntu usubira inyuma ukimvira ukuntu doshe kamuhira ubivuga biyumvira n'ukuntu udutungwa twaba waragurishije iki wamenga tubicibwa gose mu gihugu mwana kamenga mbere nta nabantu tukirimwo
twese imaramare bemeza kandi ko n'utwabo twahahombeye imbere yuko basubira kugerageza bakinjirira ku mpaka bagatuna babanje guca ku butaka bw'u Rwanda.
Narahonze kabisa bimwe biteye ubwoba kuri imvire navuye ku gatumba nagurishije ibintu ngenda Bujumbura kurondera byangombwa iyo nitike yose nturira ndagenda gutabuza nitike kwa Sioni nyene tuhagirige tubafata imodokari aho twari ni Bujumbura twari ahantu twaza turarya amafaranga ku Mutukura badusubije inyuma hose batura dusubije inyuma umva twarya amafaranga twaraba twararondeye ihana twarahombe bimwe byahatari.
Ubuserukire Burundi muri Kenya ambasadori Remi baramama sigura ku kibazo cy'Abarundi bankirwa kwinjirira ku mpaka wa Mutukura kizwi yemeza mugabo ko kigiye kurangira vuba.
Byukuri si ikibazo cy'amaho icyo naho bavuga ko ari ikibazo ntikizwi na leta y'u Buganda nabiyadukiza bagagira iyo nyifato ku mvo zibiri cyangwa zitatu harimo yuko bo bahendahenda bakagira icyo baronse ubwa kabiri harimo ibyo bavuga ngo na gashavu gafatiye mu gihe abaganda b'abaskuti bagira bagi Burundi ibyavuzwe mwarabyumvise ko twebwe twiyumvire ko byoba ngoma ko bubahiriza amategeko y'ibihugu mu bijyanye no kugenda umuntu yitwaje kigwanisho. Rero Burundi bakaba bwarafashije nyifata ubwishimikije amategeko hari mu Baganda bari baherekeje abo bantu batabyakiriye neza batwawe na gashavu ni nabo rimwe na rimwe usanga bihishije hirya no hino bagatanga amategeko muri abacanye bariya bakaca batera ibibazo Abarundi bari mu ngendo ariko si igihugu cy'u Buganda cyagiye kibitegekanya nta kibazo kiri hagati y'igihugu cy'u Buganda n'u Burundi baratwigeje neza yuko vuba bwango tutazosubira kumva ibyo bibazo.
Abarundi batanguye kubuzwa ku bwinshi kwinjirira ku mpaka wa Mutukura kuva mu kwezi kwa mbere uyu mwaka. Ni nyuma yaho hagati mu kwezi kwa 12 umwaka uheze Burundi bwankiye kurengana umupaka wa Kobero mu buraruko bushira ubuseruko bw'ico gihugu ku rubibe rwacu na Tanzania. Urwaruka rw'abaganda n'abaganda kazi bo mu hari w'abaskut rwari rugiye mu ihwaniro ry'akarere mu ntara ya Gitega. Icyo gihe abajejwe binjira n'abasohoka mu gihugu basiguye ko bamwe mu bari baherekeje urwaruka bari bitwaje ibirwanisho. Muri iyi myaka itatu iheze Abarundi batari bake basohokera muri Kenya na Sudani y'Epfo. muri Kenya uretse abakora mu gisata cy'amagara y'abantu cyane cyane abaganga hari n'abakora utuzi duto duto nko kubaka kumwa gufasha abubaka abazamu bakora mu mazu hamwe n'ubudandazwa rwo mu ibarabara eroje buri kaneza Nairobi ijwi rya Amerika.
Muri Republika iharanira demokrasi ya Kongo bamwe mu bagore bo mu nkambi ya Mulongwe iri muri territoire ya Fizi intara Kivu yepfo bavuga ko bahangayikishijwe n'abagabo babata bakajya gushaka abandi kubera ikibazo cy'ubukene buba buri mu nkambi. Ni inkuru y'umunyamakuru ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo uri mu nkambi ya Mulongwe.
Muri inkambi ya Murongwe iri mu majyepfo y'umujyi wa Baraka ari mu z'abarundi zigera ku 8000 aravuga ikibazo cy'abagabo batabagore babo bakajya gushaka abandi bakobwa bakiri batoya n'abagore bafite amafaranga kuko byemezwa na bamwe mu bagore bo muri inkambi bagiye bahura n'ibibazo byo gutandukana n'abagabo babo
ko muravana i Burundi mwarazananye nk'akarorero mukaza mufite abana batanu batandatu hariho rero ubu i Burundi yajyari umwe ari umutayigange atagira umugabo araronka ibyo bintu ashobora kwikoramwo akitsiga akipodora nawe ufite abana kuko amasabuni bayaduha twakinye isabuni yo kumesa kugira ngo nk'isabuni gakiyora kuri yapfu bagupokeje ukagura agasabuni agiye agatembera agakibona wa mugore yisize yikoze atangura kuza baragiana ubuhabara acaguta cyagenda kuri wa mugore batavyaranye witwarana muri CNL kubera ariyo migenzo yino usanga bafisa gore batatu bane batanu akubwira ati genda ugume mu bana nacu tugufashyamwo ugacutaha ugacumara maru ugacutaha kizimana rero ugaza gusuma ukantu kagasona uronka amata yuha abantu ugacuguma ngaho ariko kubyisha abagore turahangayitse cyane kubwo abagabo twazananye.
Iki kibazo cy'abagabo n'abagore batandukana cyeze muri inkambi kigaragara kandi mu miryango yagiye ihunga mu bihe bitandukanye aho usanga umugabo yarahunze agasiga umugore mu gihugu cy'u Burundi umugore yamusanga muri Congo agasanga yarashatse undi mugore bityo bikaba intandaro yo gutandukana kw'abashakanye nk'uko bitangazwa na Sadiki Ndikumana umugabo umaze imyaka ibiri muri inkambi
kuko n'umugore afite umugabo ngaha hagize n'akantu bakorogana na gatoya amuntu kamubwira ko atacha mu mariye ahubwo ugize mu mari ari yaserewe wabamutunze bivana n'icyo nyene bari bakuye ahubwo kugira amaformasiyo menshi yo kugira abahanura abagore babandanye kubaha abagabo babo bavanye mu Burundi niyo mvo niniya ituma nabo bagabo baca baheba abo bagore baba bafite bagatora abandi bagore bashobora kububaha mu bundi muri ubwo buryo
ariko abagore nibo bavuga ngo murabate
cyane cyane bivana n'akagaye k'abagore umugore murashobora kubana imitsi myinshi rakwihanganiye mugamaze kugera ngaha akabona aronka byose agaca ashaka rero gucasohoka kugaya ngo ntacyo mufasha ngo hasere niyo mufasha mu nzira y'ubwa mugabo nawe agaca ashavura agaca arongera wa wundi abona ko bategerezwa guhuza.
Ese ni kumuyobozi userukira impunzi z'abarundi mu nkambi ya Murongo bwana Bigirimana Remi Matias avuga kuri iki kibazo cy'abagabo n'abagore bati ngo zabo bakajya gushaka no gushaka
cyane cyane imanza zabo turazakira ku bwinshi ni nacyo gikorwa cyane cyane dukora turagerageza kubahuza abagore n'abagabo abumvise impanuro tuka bakazakira bakongera akabana nk'imiryango yari yatandukanye mu gihe habaye n'amatate yo kutumvikana mu ngo icyo gikorwa turagikora atangorane n'imwe tukabumvikanisha bakabana amahoro.
Aba bagore abagabo babo bata bavuga yuko bahura n'ibibazo byinshi muri inkambi mu gihe hari abagabo batabagore babo bakajyana n'udukariti mu muryango wari usanzwe uhahiraho. Uyu n'uzamukunda Beatrice umugore wo muri inkambi
ni ukuri ubuzima bwo ngabo bagore bumeze nabi kubera n'amaruro nko kwisiga kugura amavuta amerika ndambye bamwe tugenda ukonyene miguru wazi abandi bitenge bose tugenda byaratabwa rutini inyuma n'ingorane n'ukuri
mwamenye yuko nta mubare nyawo w'abagabo bati ngo zabo bakajya gushaka abandi bagore wari watangazwa kuko hari abatabagore babo nyuma y'amezi atanu bakongera bakabana abandi nabo bagata abagore babo bakajya gushaka mu bakongomani batuye hanze y'inkambi yo bagiye gutera ibiraka. Vedaste Ngabo ku bw'ijwi rya Amerika imurongo yo mu ntara Kivu y'amajyepfo.
Shuti mwarimu duteze amatwi igice cya mbere cy'ibiganiro byacu byo muri iki gitondo nahakirangiriye mu izina ry'abagenzi banjye bose mbashimiye mwese kuba mwaduteze amatwi nshimiye kandi abadufashije kubagezaho ibi biganiro wabishyize hamwe ni Fatuma Alimasi Kalala amakuru yo hirya no hino ku isi mwagejweho na Aloys Bigirimana nawe kuri mikro mwari kumwe nanjye Edirwema mukomeze muryoherwe n'ibiganiro by'ijwi rya Amerika.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.